Murakyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya America ni kuri metero 19 na metero 22 kugera mu kanya sambiri mu Rwanda, kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu. Radio inshuti ya bose mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vewa.com, naho murakurikira aya makuru. Ariko se mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, ndi kumwe kandi hano muri studio na Federe Niyongabo. Video wiriwe
wiriwe neza Thomas.
Mukanya rero uratugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Reka tubanze turebe ingingo z'ingenzi. Turareba ku rubanza rw'abanyarwanda babiri bategekaga FDLR mu Rwanda, Shyaka Ignace na Musoni Straton mu Budage.
Icyo gihe rero kugeza ubu ngubu deja aho bamukatiye mu rukiko rwa mbere, ibyaha byose bari barabihanaguye, ibyaha kugeza kuri 25% n'ibyo byaha byose bamuhaga birenga 65%, harasigaye gusa 25% ibyo byaha byose.
Uyu rero ni Maître Innocent Twagiramungu, umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka rw'i Buruseli kuri ruya rubanza rwa mu Rwanda, Shyaka Ignace na Musoni Straton mu Budage. Naho mu Burundi amashyaka arasaba ubwisanzure. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu batandatu baguye mu mpanuka y'indege yari mu bikorwa byo gutegura amatora. Zimbabwe ntizatanga Grace Mugabe ushakishwa n'ubucamanza bwa Afurika y'Epfo. Ni mugumerero ku maradiyo yanyu, kandi mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vewa.com. Aya makuru atabacika. Fidele Niyongabo rero, urubuga n'urwego ku makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas. Reka duhere ngaha muri Amerika, aho inyuma y'uko President Donald Trump atangaje ko azobazwa iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta, hamwe Congress itokwemeza itegeko rigenga amafaranga leta ya Amerika izokoresha mu bihe vyimirije, ririmwo imiliyaridi zitanu z'amadola yasavye ko yotangwa kugira ngo afashe kubaka uruhome kunkengera kurubibe Amerika ihana na Mexico. President rero Donald Trump yatangaje no munsi kwa gatanu ku rubuga Twitter ko abademokrata ahubwo aribo bazobazwa iryo yugagwa rishobora kuba uno munsi gihe cy'isaha zitandatu zo mu ijoro, hamwe batokumvikana ku vyerekeye iryo tegeko. Akavuga rero ko abademokrata aribo bazobazwa iyugagwa ry'iyo mirimo imwe imwe ya leta. Mu nama nshingamateka igizwe ahanini n'aba Republika, yemeje integuro y'itegeko rigenga amafaranga azo barakoreshwa mu gihe gitoyi ejo kwa kane, arimwo amafaranga agenewe ugo ruhome iyo miliyaridi zitanu z'amadola. Bikaba byitezwe ko inama nkengu z'amateka ya Amerika itora kuri iyo ngingo no munsi kwa gatanu, kugira mu mwizero w'uko iryo yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta itaza kuba igihe cy'isaha zitandatu zo mu ijoro no munsi kwa gatanu. President Obama amurantunga President Trump yavuze ko hamwe abademokrate botora oya ku vyerekeye integuro y'iryo tegeko, ko atayankeka hazoba iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta, kandi ko iryo yugagwa rizofata ikiringo kirekire cyane nk'uko abivuga. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, aho leta y'igihugu cya Zimbabwe yatangaje uno munsi kwa gatanu ko itazorungika Grace Mugabe mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Grace Mugabe ni umutambukanyi wa Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyamumvikiye umutahe wo kumuhagarika mu byo yagirizwa ko yakubise Gabriel Engels, umunyamuderi wo muri ico gihugu mu mwaka w'2017. Grace Mugabe afite imyaka 53 muri iki gihe, avuga ko yamukubitishije insinga z'umuyaga nkuba mu ihoteli iri mu gice cy'abantu batunze cya Sandton mu gisagara cya Johannesburg, aho abahungu biwe babiri abahungu ba Mugabe baba icegera cy'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru muri Zimbabwe Energy Mutodi, avuga ko badashobora gusabira ku kugene Grace Mugabe ariko arafatwa. Mutodi avuga ko ibyo byabaye igihe umugabo wiwe Robert Mugabe yarakiri perezida wa Zimbabwe, ko icyo gihe yari afise uburenganzira kudakurikiranwa n'amategeko. Yabamenyesha ko muri iki gihe badashobora kuvuga ko bashaka kumukurikirana imbere y'amategeko. Mutodi amenyesha ko batazoshigikira ingingo iyo ariyo yose iyo gusaba ko arungikwa muri Afrika y'Epfo. Umuderi Gabriel Engels afise imyaka 21 muri iki gihe yarakomeretse mu ruhanga no mu mutwe igihe yakubitwa na Grace Mugabe. Ugwego nyobozi gw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya rwamenyesheje mu itangazo rwasohoye no munsi kwa gatanu ko rwatanze izindi miliyoni 5 z'amaero agenewe ibikenewe mu buryo bwihutirwa n'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanye. Amafaranga umuryango w'ibihugu by'Iburaya watanze agenewe impunzi z'abarundi muri rusangi mu mwaka w'2018 ni miliyoni 13 z'amaero. Izo miliyoni 5 z'amaero atanzwe n'umuryango w'ibihugu by'Iburaya azofasha amashyirahamwe yabagira neza guha imfashanyo impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania n'u Rwanda. Imfashanyo izofasha cyane cyane gutanga ibifungurwa kurushiriza. Igitigiri kinini cy'impunzi z'abarundi ziracari muri Tanzania zikaba zizera ku mfashanyo y'amakungu kugira zironke ibintu ngendegwa ko zikeneye. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya uriko ukurikiranira hafi kugenda ibintu byifashe mu Burundi. Uwo muryango umaze gutanga amafaranga arenga miliyoni 57 z'amaero agenewe impunzi z'abarundi ziri mu karere. Kwenye inkuru yerekeye Afrika, abantu batandatu barapfuye ejo kwa kane mu mpanuka y'indege ya Antonov 26 yari yakodeshejwe n'ugwego rw'igihugu rujejwe amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo CENI. Iyo ndege yagize iyo sanganya iriko yururuka hafi y'ikibuga c'indege ku mugwa mukuru Kinshasa. Yari ihejeje gutanga ibikoresho vy'amatora hitwa Chikapa hagati mu gihugu. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'ugwego CENI. Ivyo bikoresho vyaza vyashitse aho byari bigenewe. Ku munsi wa kane ugwego CENI rwatangaje igizwa ry'amatora yarategekanijwe kuba muri Kongo ku itariki 23 z'uku kwezi kw'12. Amatora yigijwe yo gushika ku itariki 30 z'ukwezi kw'12. Ugwego CENI rwatanze siguro ku ngingo yarwo kubera ingorane z'ibikoresho zibonekeje ku mugwa mukuru Kinshasa. Nta muntu n'umwe yarokotse mu mpanuka y'indege Antonov 22 yo ku munsi wa kane.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Fidele Niyongabo, urakoze kuri aya makuru. Nitubona kanya uraza kutwibutsa muri make yatugiye gusoza ingingo zari ziyagize. Mbibutse inshuti z'Ijwi ry'Amerika ko turi no kuri internet mukurikira aya makuru ko tuyabagezaho radio yacu vewa.com. Ubu noneho na makuru mu biyaga bigari. Mu Burundi abayobora imigambwe mu ntara ya Kirundo barasaba leta kuborohereza ibyo gukora amanama ku mitumba babivugiye mu nama bagiranye na buramatari wa Kirundo. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Inama buramatari w'intara ya Kirundo yagiranye n'abarongoye imigambwe kuri uyu wa kane yari ifite intumbero yo kwihweza uko umwaka warangiye muri rusange na cyane cyane muri politiki. Alain Trebere Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, arishimira ko umwaka w'2018 ugiye kurangira icuka rikiza muri politiki mu ntara arongoye. Arashimishwa ahanini nuko amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibyirizwa shingiro yagenze.
Tugiye kubiraba ahanini tubona ko kubijyanye n'imigambwe amwe yose yitwaye neza, amatora yagenze neza kuko nawe kabaye ku ntega. Si ukuvuga yuko umugambwe uyu cyane wagiye gutera undi mugambwe, tubona ko kuba ari akantu kuba karashitse aho abantu bishika, abantu bagashuhwa, amaraso agashuhwa bivanyemo n'amamama n'imyaka cyane bivanye n'umutwe wabo, ugasanga habuze kwihangana, ugasanga hagize aho abantu bashobora kugwana. Ariko muri make mu ntara yose ziba zagenze neza, tuyavye kungene muri imyaka amatora yahora agenda.
Ikindi uwo mutware avuga ko cagenze neza ni ugusaba inama ku banyamigambwe. Avuga ko abasavye inama bose bazikoze mwituze. Aba baserukira imigambwe bavuga ko hakiri agahaze mu byo gusaba no kwemererwa inama.
Iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha, ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha, bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho kwabo bantu tuhasanze. Kandi twamaze guhabwa uruhusha tukabona yuko mengo turiko turaburabuza.
bisanzwe hejuru bikagenda neza ariko mugabo kumutumba ugasanga hariho agahaze ncanjira ko mbaza yuko iyo abinyishye inzego zo hejuru ko ufite inama runaka kumutumba runaka ko numukuru w'umutumba no nyine umenyesha ukamuha icanditse kuko hari gusanga kumutumba bitashe bigira neza
buramata w'intera kirundo arabagira inama yuko byokogwa kugira bigende neza
je na je usha kugenda kugisha inama kumutumba ntabwo uyu mukuru w'umutumba petete mwanya sinda mu yandire gitema mwamba nabwiye mustane mwamusane ndaza yabwiye mukuru w'umutumba cyanyabwiye ashe kudo zone akabwiye mukuru w'umutumba ubwo bose nubako yewe urongo mu gamba yo kavuga ati genda kugisha inama hariya umukuru w'umutumba tabizi gusa zwe mwiye ko ayimunyeshije yakwanyi nacyo bituma ari byiza byo kwandika yabanditse kwamenyesha n'ati bona cyo umuntu yaduhaye ko pwo mukuru w'umutumba abanse ko abanyamugango bagira inama kandi tangwane zabo kuko ntangwane bya abanyamigambo muteje ngaha mu ntara
uyu munyapolitike hari kindi asaba ko cyokosorwa ku rubuga rwa politike mu ntara ya Kirundo
hari nk'igihe kigeze kuba cyarabaye mu uyu mukino duhejeje ugasanga umukuru w'umugambwe atanguye kuza aratororerwa imitaya gasagisa ki itabaho sinzi ko ngaho mutodoha umuco ko muvyo kuba kuburagizanya bitarimo hanyuma musanzwe muzi yuko bavuga ati iyo umwungera kubiswe intama ziri zishaziruka hamwe mu haduhereye umuco nakone nibaza ko batokitwaza kugira ngo baburagize imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo ibikorwa bibandanye
mutabaza ati ubutungane ntiburuhuka kandi ntubitoranya ico umuntu ari
igihe cyacyo cyose ubutungane bukora igihe cyacyo cyose bataravye amatora murazi yuko hazabwo ufata mu jenu ndumukuru w'umugambwe ngo procedure cyaje ngo peje naho yiri ko sabana ntuma ko ngo cyaha nyikeze hoya aragutuba ko naho uri umukuru w'umugambwe gute naho ba uri ahubwo we irinde kugwa muri aya makosa atuma bagutumako wirinde ushabushamirana ute abajama adakenewe cyane mabi n'ibindi nandiho ubutungane buzoguma bukora
abari mu migambwe yose basabwa gushigikira imigambi ya leta yose iriko irakogwa bakitabira n'imyerekano yo kwiyamiriza abo leta ifata nk'abagomba gutoba igihugu igihe ibahamagaye buramatari w'intera ya Kirundo akavuga ko mwe niyo myerekano itaraba abari mu migambwe iri ku butegetsi gusa akamenyesha ko iraba abarundi bose mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco urakoze noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 ku munyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be bariganwa 12 baregwa iterabwoba ni inkuru ya Sumutakaboyi
mu gihe cya saa 8:30 nibwo umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa 12 bari bageze mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abacamanza bavuze ko bahisemo gutira icyumba mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko aho bakorera mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ari hato hatari gukwirwa abantu benshi bari baje kumva isomwa ry'urubanza umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be binjiye mu cyumba cy'urukiko bambaye imyenda yabo isanzwe bose bambaye kambambiri mu cyumba cy'urukiko harimo abo mu miryango y'abaregwa ku ruhande umunyamakuru wabonze akorera radio BBC yabongereza mu cyumba cy'urukiko hari haje nyina umubyara bashikiwe ndetse n'umugore we mu baregwa bose hari abavandimwe babo baje kumva imyanzuro y'urukiko dore ko urubanza rwabereye mu muhezo nubwo uru rubanza rwaburanishijwe mu muhezo itangazamakuru ndetse nabo mu muryango babujijwe kwinjira mu isomwa nibwo bwa mbere humvikanye mu buryo burambuye icyo umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be bakurikiranywe umucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yagiye agirana ibiganiro kuri telefone n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga uherutse gutoroka gereza ya Mpanga urukiko rukaba rwavuze ko ubu aherereye mu gihugu cya Mozambique umucamanza yavuze ko Ntamuhanga Cassien yagiye agirana ibi biganiro na Ndayizera ndetse n'iri tsinda rinini ryashyizweho rigamije gukora ibikorwa by'iterabwoba umucamanza yavuze ko Ntamuhanga yasabye Focus Ndayizera ko yashaka abantu bakora ibisasu bizaterwa ahantu hanyuranye harimo ibikorwa remezo kwikubitira ibyo bisasu byari guterwa ku bigega bya esansi ku byuma by'amashanyarazi byari guterwa Nyabugogo ndetse no ku kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara umucamanza yavuze ko abaregwa bose babajijwe bemera icyaha ndetse bavuga ko bari kumara gutera ibyo bisasu bagahita bahungira mu gihugu cya Uganda umucamanza yavuze ko muri iri tsinda harimo n'abashakaga kujya mu gihugu cya Uganda kwinjira mu gisirikare cya Ntamuhanga kirwanya leta y'u Rwanda umucamanza yavuze ko abaregwa bari bemerewe na Ntamuhanga kasi ya amadolari 2500 ariko bafashwe maze kuboherereza 570 yo kuba batangiye urukiko rwavuze ko abaregwa bose bemeye icyaha kandi bakagisabira imbabazi ndetse bagasaba ko bafungurwa bagakomeza gukurikiranwa bari hanze umucamanza yavuze ko abaregwa bose hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha Kuri Focus Ndayizera umucamanza yavuze ko yemerera icyaha ko yavuganye na Kasiye Ntamuhanga inshuro eshatu kandi ko ari we wakiriye izi ntambi bagombaga guturitsa aho bari bagiye bahitamo hirya no hino mu gihugu. Umucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yafatanywe izo ntambi azishyiriye mugenzi we bari kumwe muri uwo mugambi witwa Karangwa. Umucamanza yanavuze ko hari ibiganiro Focus Ndayizera yagiranye na Ntamuhanga kuri WhatsApp. Nubwo umucamanza yavuze ko mu iburanishwa ryabereye mu muhezo Focus yemeye byose aregwa, avuga ko yasabye imbabazi inzego zose z'ubuyobozi ko yari yashowe mu bikorwa by'ubugome byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umucamanza akavuga ko nubwo yasabye imbabazi ariko akurikiranyweho ibyaha by'ubugome. Ndayizera kimwe na bagenzi be basaba ko barekurwa bagakurikirana bari hanze kuko bataruhije urukiko bemeye ibyaha mbere. Banavugaga ko baramuse bari hanze bafashe ubutabera gukomeza gushakisha n'abandi bakiri hanze bagafatwa. Nubwo baregukwa ari 13 umucamanza yavuze ko kuko bemeye ibyaha mu iburanishwa ryabereye mu muhezo ndetse bagagisabira n'imbabazi. Umucamanza yavuze ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome ko baramutse barekuwe bashobora gukomeza umugambi wabo mubisha. Umucamanza yanzuye ko abaregwa bose baguma muri gereza iminsi 30. Abaregwa babwiye ko bafite iminsi 5 yo kujurira nubwo nta numwe wigeze avuga ko azajurira. Umunyamakuru Focus Ndayizera n'abo bareganwa bose bavuka mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Bivugwa ko bose ari 13 basanzwe baziranye na Kasiye Ntamuhanga, bamwe biganye mu mashuri abanza abandi bakaba bayi baturanye ku musozi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Mbabazi Modeste yari yavuze ko ibi byaha Ndayizera akurikiranyweho by'iterabwoba biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Asubiye Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Dusubire mu Burundi aho leta yafashe icyemezo cyo kwambura impushya zo gutwara abatwara ibinyabiziga igihe bakoze amakosa bo birabahangayikishije. Remunzi Imana araduha ibindi bisobanuro.
Ko tutige bitumva ibihano bitegekanijwe kwa polisi bazokora amakosa.
Musa Bugabo aserukira abatwara ibiduga binini binini anegura itegeko nshikiranganji riza kwaka abatwara ibyuma bakoze amakosa mu ibarabara, kuko atacyo rivuga kuba polisi bageze amakosa kandi bihora bishika. Uyarongoye abakoresha ibiduga binini binini yibaza ingene iryo tegeko rizoshyirwa mu ngiro mu gihe hari ibikibuze. Akemeza ko hashobora kuba karenganyo gakomeye kuko abapolisi bazobikora uko babishatse.
Muri iryo tegeko urazi ko bategekanya ibintu bipima uwo muvuduko najya amatoroshi. None nk'umuntu agufashe akagwira ko ari kuriruka nta toroshi afise yakoresha, iyo umenya guta umuvuduko mu gihe igipimo atacafise. Umwanya ntimuzohari azakubwira ko agize amakosa ugira iyo pepsi urabye nk'umugisagara cya Bujumbura. Ibisabwa mu itegeko ugiye kuri tere ibyo ntibiriho. Niyo uvuga by'amare bc aho imodoka zihagarara ibyo ntabyo, ibyapa byerekana uwo zihagarara ibyo byose ntabyo. Mugabe ingingo urumva ko ziteza gufatwa, ibyo byose bituma yuko umuntu yaba birenze ufatwa mu mabarabara atarira.
Iryo tegeko ryemeza ko utwara ibyuma akoze amakosa azokugwa amanota, ayo manota heze azoca yakuruhusha kugendesha ibyuma. Hari amakosa azotuma utwara icyuma uruhusha rwiwe ruhagarikwa mu kiringo kanaka, aho naho akaba azoca asubira gukora ikibazo nyuma y'umwaka kugira asubire kuronka ugo ruhusha. Hari n'igihe utwara icyuma azokwakwa burundu uruhusha yarafise. Karori Ntirampeba, umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu wa Trabu, abona ko iryo tegeko rije gusasira indavi giturire.
Hariho abapolisi bamwe bari mal intentionnisti supero dire nahasanga ibintu by'iwawe bikwiye. Oriye yo kugira avuga ati uyu muntu uko afise ibikwiye kandi atari na benshi babifise, ahubwo ugasanga ariko arashishitira umengo ariko arakurondera ayandi makosa kugira ronka hagufatira guhane. Aba bantu bacu turazi nayo abonye ya mucaki aravuga ati jewe ihako bajya kunkuru haya manota 20 ejo ngo bazonya kuruhusha reka ndabe ukuntu tuvugana. Ugaca usanga ahubwo bishobora kuba uburyo bwo kugira ngo havemo ibyo gutanga igiturire.
Ku makenga y'amakosa akogwa n'abapolisi, uburongoye igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara arahumuriza. Roger Bankibigwira avuga ko iryo tegeko rije ku neza y'abatwara ibyuma, naho yemera ko hari abapolisi bakora amakosa muri ico gisata.
Polisi nibyo turabantu, turashobora kwihenda, turashobora gukora amakosa nk'abandi, kandi washaka ikosa ariko z'umupolisi icarigira passion ne gusumba iby'ubusanzwe mugabo nabahumurije nagira suye nabahumurize ibi bintu byaje kuneza ya mwepwe bene miduga mwewe wa shoferi
kubijanye n'ibikoresho reka n'ibibanza bikenewe kugira iryo tegeko rije mu ngiro uyarongoye iby'uruja n'uruza aremera ko ari ikibazo n'ahavuga ko leta atasidakora kugira igitorero umuti iryo tegeko nshikiranganje rizoja mu ngiro inyuma y'amezi atatu rije gushyira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zisanzwe ziri mu itegeko rigenga uruja n'uruza mu Burundi. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ejo twababwiraga iby'urukiko rukuru ruri mu mujyi wa Karlsruhe mu Budage rwasheshe igihano cyo gufungwa imyaka 13 ku munyarwanda mu Rwanda Shyaka Ignace wari perezida wa FDLR, ariko urukiko rwagumishijeho igihano cyo gufunga imyaka 8 Musoni Straton wari wungirije mu Rwanda Shyaka ku buyobozi bwa FDLR baregwa ibyaha by'intambara. Mugenzi wacu Placide Magambo amaze kubivuganaho na Maître Innocent Twagiramungu wo mu rugaga rw'abavoka rw'i Bruxelles.
Bamuregaga ibyaha by'intambara crime de guerre, ariko urukiko ruvuga ko bagomba kongera mu gihe bamuregutse ibyaha bya crime de contre l'humanité, donc byibasiye inyokomuntu, ariko bakavuga ko nawe hari ibindi bibazo babonyemo bijyanye na ibibazo byo gusemura, bakavuga ko hari n'ibindi bamurega nabo bavanamo bagomba kongera kuvanamo, ku buryo nawamenye urukiko zongera kuruca niwari ushobora kuzagumisha cyangwa ntuzayizamo cyangwa ntuzayigabanya, kuko mu byatumye babyanira babisesa harimo ibiri bimwe biri favorable kuri mu Rwanda Shyaka n'ibindi mu gusha mu birumvikana.
Ibyaha aregwa arabyemera cyangwa arabihakana?
Arabihakana, kuko avuga ko ibyo byaha bintakerekana ko ari FDLR yabikoze. Habaye n'ibibazo bikomeye cyane muri runo rubanza kubera ko urukiko rwagize ibibazo byo kubona abatangabuhamya. Ni mu rwego rero abiregwa ariko akavuga ati ibyo byaha nta nubwo mutanga ibimenyetso byerekana ko ni bya FDLR yaba yarabikoze, nyeka ko wenda mu bagiye kurusubiramo bizagerageza kubiyungurura wenda bikagaragara kurushaho nk'uko mbere byagenze, kubera ko runo rukiko rw'ikirenga rwo mu Budage rwavuze ko rwose harimo ibibazo bikomeye cyane bya procedure.
FDLR ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba mu karere kandi ikora ibyaha ndengamipaka. Ese ibintu murabona kubiburana kugira ngo abe yaba umwere bizamworohera?
Mu ntangiriro ubundi bamuregaga ibyaha ibyaha 26 bavuga ko ari ibyaha byibasiye inyokomuntu, bakamurega ibyaha 39 bita ibyaha by'intambara. Icyo gihe rero kugeza ubu ngubu deja aho bamukatiye mu rukiko rwa mbere ibyaha byose bari barabihanaguye. Ni ukuvuga rero ko ubu ngubu mbona ari okazio abonye, ari ubundi buryo abonye yo kugira ngo 25 y'ibyaha burega yari isigaye abe yakongera habe hari ibyavamo cyangwa se byose, kubera ko ntabwo ari we mu by'ukuri ugomba kwerekana ko ibyo byaha atabikoze, ahubwo ni ubushinja cyabo ugomba kwerekana ko basirikare be yari ayoboye, kuko ntahakana ko yari umuyobozi wa FDLR. Icyo nicyo nacyo ni ukukivuga, ntagahakana ko yari umuyobozi wa FDLR. Karavuga ati iyo byaha murega FDLR ntabyo yakoze, nta kimenyetso muzana cyerekana ko basirikare bacu ari bo babikoze ngo mwerekane komandoma mu bayobozi ba FDLR b'abasirikare baba barabikoze.
Kuba yiyemerera ubwe ko yari umuyobozi wa FDLR kandi noneho ukaba ubona ko muri procedure hasa n'ahagaragara mu bibazo, kuba ibi byaha byose byamuhanagurwaho nuko yaba ari umwere cyangwa se ni intege nke z'ubucamanza?
Hari n'ikibazo gikomeye, kuko ikibazo cyo kuvuga ngo FDLR ni umutwe w'iterabwoba ni ikibazo cya politike, ntabwo ari ikibazo cy'amategeko. Nakwita ko ari ikibazo juridike. Ibyo byaha byabayeho bagomba kwerekana imyeto. Se nyine byarabayeho ni FDLR, ni abasirikare ba FDLR babikoze, ntabwo byakozwe n'indi mitwe, ibyo ngibyo bakabitangira ibimenyetso. Ni ikibazo gikomeye cyane rero buriya.
Noneho mu gihe Ignace mu Rwanda Shyaka yaba ahanaguweho ibyaha kuko nabyo muvuga ko bishoboka ashobora kuba yasubira mu buyobozi bya FDR.
Ibyo byaterwa n'icyizere abo bari kumwe muri FDR bashobora kuba bakimufitiye muri iki gihe, cyangwa se niba babona gifite ubushobozi bwo kuba yakoreza inshingano zo kuyobora. Ariko ndumva aramutse abivuyemo ari umwere byari byiza cyane, birumvikana no kuri FDR kubera ko ibyaha bisa nk'aho bayirega yaba nayo ibihanaguweho.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, urero ya Maître Twagiramungu Innocent waganiraga na Placide Magambo ku rubanza rwa Murwanashyaka Ignace wayoboraga FDR, urubanza rubera mu Budage. Noneho sport rero mu Rwanda baritegura umukino wo kwishyura hagati ya Mukura na El Hilal Obeid muri kimwe cya 16 cya CAF Confederation Cup. Turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda. Nuko Jean-Claude, we wiriwe neza?
Namwiriwe neza, amakuru yanyu Toma.
Umbabarire ko ndabanje kujijinganya hagati ya Munyandinda na Munyamagana.
Turasa nk'aho twitiranwa nta kibazo cyane, urya amazina yose ni kimwe.
Yego, ndagushimiye. Nuko rero El Hilal Obeid yageze si Butare?
Yarahageze ndetse nakoze n'imyitozo kugira ngo imenyere ikibuga nk'uko amategeko ya CAF abivuga. Ni ukuvuga ngo rero nta yindi ntumwa guhera ejo isakina n'igice kuri stade Huye Butare, umukino wo kwishyura utazaba woroshye, cyane cyane ku byanze bikunze ikipe ya Mukura igomba gutsinda, kuko iramutsinganyije ku mubare w'ibitego ari wose urenze zeru ikipe ya Mukura yabisezerewe, birasaba gukora diferanse cyangwa se ikinyuranyo.
Kubera ko mu mukino wa mbere baranganije 0-0,
niko bimeze, baranganyije ubusa ku busa, bivuze ngo Mukura igomba kwitabaza cyangwa se kubyaza inyungu ko iri mu rugo, abafana bayiri hafi, abafana banaje ari benshi babyemeje bavuga ngo ikipe yabo igombe bayisunika bageze kure hashoboka. Ni ukuvuga ngo rero birasaba igitego, bitabaye ibyo bikaba ubusa ku busa, nanone hagomba kwitabazwa mu penalite. Ariko Mukura n'umutoza wayo hari ingingo Francis ntabwo bifuza ko bageraho, barifuza gutsinda hakiri kare kugira ngo batiteze ibibazo. Musikizere kihari, cyane cyane ko no mu mukino ubanza cyangwa se mu cyiciro kibanza mu majonjoro y'ibanze nabwo bari bagiye muri Afurika y'Epfo banganya ubusa ku busa n'ikipe iyo muri Afurika y'Epfo Free State, aho hanyuma bageze i Butare igitego kimwe ku busa, nicyo cyatumye ikipe ya Mukura ikomeza. Abantu baravuga bati uko byagenze muri match ibanza ishobora no kugenda gutya kuri iyi ntera ya kimwe cya 16 kirangiye.
Jean-Claude Munyandinda, urakoze cyane. Ubwo rero uwo mukino uzawudukurikirira uko bikwiye, urakoze, weekend nziza.
Murakoze namwe.
Mu Burundi ho mu mpera z'iki cyumweru hazasozwa ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu muri basketball. Turi kumwe na Evariste Nzikobanyanka. Evariste, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Nuko rero iyi mikino murayitegura gute?
Imikino ko yiteguriwe nuko igorukino rwa nyuma ku ruhande rw'abigeme n'abagabo, izo nkino zose zibiri zizobera mu gisagara cya Gitega, aho umukuru w'igihugu rero yiteguriye gutanga igikombe cyamwitiriwe muri ino shampiyona y'igihugu ya basketball. Ni ukuvuga yuko rero ku ruhande rw'abagabo hazotana mu mitwe umugwi Dinamo n'umugwi Urunani yose y'i Bujumbura, kuko yakuye mu ihiganwa imigwi yose yari yavuye mu gihugu hagati. Ku ruhande rw'abigeme naho hazotana mu mitwe kandi Bercosta n'umugwi Gazelle yose ituruka mu gisagara cya Bujumbura.
Ibikombe bibiri rero kubigeme no kubagabo, umukuru w'igihugu ubwe ku giti cye ni uzabye adahaye ibyo bikombe?
Ehuko nibazo bitanga kuko ni igikombe cyamwitiriwe muri no champion ya basketball ku rwego rw'igihugu.
Ndagushimiye cyane Evariste Nzikobanyanka. Rero ubwo ngubwo nawe iyi mikino uzayidukurikirira kimwe ndetse n'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, urakoze cyane.
Ndabashimiye namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti mwese uko mungana, turabashimiye byimazeyo amakuru mwagejejweho na Fidel Nyongabo na kuri mikro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu. Weekend nziza, murakarama.